Good evening. Stay tuned for 30 minutes of news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America.
Irimwumva ni ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza nshuti mwese bavandimwe turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa kane tariki 2026 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2014 hano muri studio 17 muri kumwe na Oriane Itangishaka
na Eugenia Makankusi hano i Washington nange ndabaramukije ikaze mwese mu biganiro byacu byo ku mugoroba ubu ni saa moya n'iminota 30 i Kigali mu Rwanda n'ibujumbura mu Burundi.
Amategeko niko ariho kandi amategeko ni meza hatabonetse umuntu yaba uwahohotewe wenyene canke ababibonye bashobora gushinga intahe bati ibintu byagenze gutya kandi agashobora kuvyemangana imbere y'ubutunga bica bigora.
Uwo ni Emmanuel Ntakirutimana ni inkuru tubashikiriza mu kanya gato. Reka reko dutangura makuru avugwa hijya no hino ku isi tuyatangurire muri Brazil. Ugwego ruyobora ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA rwahaye igihano umukinyi wa Uruguay Luis Suarez cyo guhagarikwa gukina imikino 9 kubera ukurya amenyo umukinyi w'umutaliyano mu mikino y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru. FIFA yahagaritse Suarez gukora icyo aricyo cyose kijanye n'imikino y'umupira w'amaguru ikiringo cy'amezi 4 yongeye imuca amande y'ibihumbi 112 by'amadolari y'amanyamerika. Igitsindo cha kiri kumwe kubusa Uruguay yatsinze Ubutaliyano ni cyaryoheye abantu benshi cyane bitewe nuko amateleviziyo yagumye yerekana amasanamu yaho umukinyi Suarez yari yamenyo Giorgio Chiellini ku gitugu. Umukinyi Suarez yamuri yamenye ku gitugu acaronka ibihano byinshi abategetsi bari bamaze kumuha kubera yari yarabikoze muri kahise inshuro zibiri. Amaikipe umunani uno musi arizera gukina mu mikino y'uno musi mu munsi wa kane hakaba ari wo munsi wa nyuma imikino y'imigwi imwe ikinana icarimwe. Hariho amakenga make yuko imvura idasanzwe ishobora kugwa muri Brazil mu gisagara cha Recife ariko muri aka kanya isa niyahagaritse. Mu mukino uri kuraba muri aka kanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na n'Ubudagi bumaze gutsinda igitsindo kimwe Amerika iracafise ubusa. Mu mikino y'umugwige ishirahamwe y'imikino y'umupira w'amaguru muri Ghana yemeje ingingo yafashwe n'umumenyereza w'uwo mugwi yo guha igihano cyo guhagarika imikino umwe Kevin Prince Boateng ntazokongera gukina muri uwo mugwi kandi n'imikino y'uno munsi ntazoba ariho.
Oriane Itangishaka amakuru yerekeye imikino y'irushanwa ry'umupira w'amaguru turaza kuyagarukaho mu kanya. Dukomereze noneho muri Iraq. Siriya na Iraq byinjiye mu rugamba ku nyeshyamba z'abasuni zigerageza kwigarurira Iraq. Minisitiri w'intebe wa Iraq Nuri al-Maliki kuri uyu wa kane yavuze ko indege z'intambara za Siriya zibasiye abarwanyi mu ntangiriro z'iki cyumweru ni ku ruhande rwa Siriya ruhana imbibi na Iraq. Bakoresheje rero bagira ngo bafate igice kinini cy'amajyaruguru n'icy'uburengerazuba bwa Iraq. Maliki yavuze ko yakiriye neza ibitero by'indege za Siriya byo kuwa kabiri ariko ko atari yazesabye. Andi makuru avuga ko urugamba rwo mu kirere rwa Siriya rwakorewe mu kirere cya Iraq. Hagataho Iran nayo irimo gushyikira guverinoma ya Baghdad iyobowe n'abashia ibaha amatoni y'ibikoresho bya gisirikari kandi yohereza n'indege zitwara zo kugenzura ikirere cya Iraq zihagurukiye i Baghdad.
Umukuru w'igihugu cya Ukraine arahamagaza igihugu cy'u Burusiya gushigikira imigambi yiwe y'ukugarura umutekano mu buseruko bwa Ukraine atari mu majambo ariko bakabishyira mu ngiro akagiriza leta ya Moscow kuba ariyo iri kiratera ibibazo. Mu ijambo yashikirije inama nshingamateka y'ugwego rujejwe ikorera hamwe ry'ibihugu bya Buraya i Strasbourg mu Bufaransa umushingantahe Poroshenko amaze gushira ahabona urutonde rw'ivyo agiye gukora kugira intambara iri hagati ya leta ya Kiev n'imigwi y'abashigikiye Uburusiya irondera kwiyonkora ihagarare. yahamagaje Perezida Vladimir Putin yiyemeje gushigikira uwo mugambi kutabishira mu mvugo ariko akabishira mu ngiro. Perezida Poroshenko aragiriza Uburusiya kuba buri ko buragwana na Ukraine naho batavyemeza icese, akavuga ko bushigikiye imigwi y'abatavuga rumwe na leta ya Kiev kandi ko bariko barabafashisha ibigwanisho, akavuga ko ivyo biriko birahungabanya umutekano wako karere kose. Yongi atangaza ko Uburusiya budasubije intara ya Crimea igihugu cha Ukraine mu kwezi kwa gatatu kumwakuza imigenderanire myiza iri hagati yabo ishobora guhungabana.
Korea y'Epfo ivuga ko Korea ruguru yagerageje misiri eshatu zirasa hafi mu nyanja y'Ubuyapani. Ministri w'ingabo i Seoul avuga ko za rokete zarashwe zituruka ku kigobe cya Korea cy'inkombe z'uburasirazuba kuri uyu wa kane. Izo misiri zakoze urugendo rugera ku birometero 190 mbere yo kwikubita mu nyanja. Korea ruguru ntacyo yari yavuga kuri ayo makuru. Na kiravuga kandi ku bwoko bwa misiri zarashwe cyangwa niba izarashwe bwari uburyo bwo kugerageza intwaro nshya. Misiri zarashwe kuri uyu wa kane zihuje n'amakuru yakwirakwiriye avuga ko Pyongyang ishobora kuba irimo kwitegura kugerageza ku nshuro ya kane intwaro zayo nikleyeri munsi y'ubutaka irenze ku myanzuro ya ONU.
Umukenyezi w'umunyesudani twa twababwiye yari yaraciriwe urubanza rwo kwicwa amanitswe ku vyaha vyo guhemukira idini yarekuwe nyuma yaho yari yongeye gufatwa n'inzego zijejwe umutekano ari ku kibuga c'indege i Khartoum. Umushikirizwa manza wa Maryam Yahya Ibrahim yari yabwijwe rya Amerika ko hazorekugwa kuri uno munsi wa kane. Ku munsi wa mbere niho sentare yungururizwamo imanza yakuyeho ico gihano co kwicwa, ariko yaciye umunsi umwe uheze asubira gufatwa akasubizwa mu myororo yariko yagirizwa yuko yaronse impapuro z'inzira mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Ikinyamakuru The Associated Press nico gitangaza ko Ibrahim yarekuwe uno munsi nyuma yaho abategetsi baserukira ibihugu byo mu mahanga basavye yuko arekugwa.
Muri Kenya umuguverineri uyu munsi yashinjwe ubwicanyi bufitanye isano n'ibitero biheruka gukorwa mu karere ayobora. Guverinoma ivuga ko ubwo bwicanyi bwatewe n'impamvu za politiki. Urukiko rwo mu mujyi wa Mombasa rwashinje uwitwa Isa Timami umuyobozi wa komine Lamu ibyaha by'ubwicanyi iterabwoba no kwimura abantu ku ngufu. Ihagarikwa rye ryakurikiye ibitero bihuriranye byagabwe muri uku kwezi n'abantu bafite imbunda mu mujyi witwa Mkepetoni. Ibyo bitero byahitanye abantu 60. Shuti bavandimwe turi kumwe, iyi ni gahunda ya radio yanyu tuyibagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali.
Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email. Email ni radioyacu@gmail.com na Facebook kuri adresi VOA Radio Yacu. No kuri site yacu ya internet ni wezitatu@radioyacu.voa.com.
Tugenda no mu karere k'ibiyaga bigari, amakuru tuyahere mu Rwanda aho urukiko rukuru ruburanisha imanza z'abavanywe mu mahanga rumaze gutegeka abavoka babiri bunganira Bandora Charles gutanga amande hangana n'amafaranga 500,000 kuri buri wese. Urukiko rubasobanurira ko aba bavoka bagaragaje agasuzuguro ku rukiko kuko basibye urubanza kandi bari bazi itariki iburanisha. Ku ruhande rw'abavoka bo bavuga ko bamaze umwaka wose badahembwa ngo bakaba bamaze kunanirwa, bandikiye Ministeri y'Ubutabera basaba kwishyurwa, kugeza ubu bakaba batarabona igisubizo. Asumuta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda arabagezaho iyi nkuru.
Mu gitondo cyo kuri wa kane nibwo Bandora Charles ukurikira mu cyaha cya Jenoside wazanywe mu Rwanda avanywe mu gihugu cya Norvège yari yitabye urukiko rukuru. Bandora yitabye urukiko ariko abamwunganira bo ntibigeze bagaragara mu cyumba cy'iburanisha kuko bari bandikiye urukiko basaba ko urubanza rwasubikwa kugira ngo babashe gusaba Minisiteri y'Ubutabera amafaranga yatuma babasha gukomeza kunganira Bandora. Umwe mu bamwunganira Maitre Nizeyimana Boniface avuga ko igihe kibaye kirekire batabona igihembo.
Kuko yaragerageje biranga urubanza rwa rugeze mu mizi. Kuvuga ngo tweshyuza leta amafaranga na gutya nta nubwo twaryana amasezerano twagize umuntu utaragirana amasezerano. Ngo tugiye gutangira prosesi yo kugira ngo tuvugane na leta y'u Rwanda na cyari cya Minisiteri y'Ubutabera kugira ngo turebe ko yamufasha.
Urumva ntimurakora n'amasezerano, murashaka ko bisubi kugiye kingana gute?
Twari twarandikiye Minisitiri w'Ubutabera mu kwa 11/2013 kugeza ubu nta gisubizo twari bwabone ariko tugiye kongera kubyutsa iyo baruwa tuyikurikirane.
Bitabaye gutyo murava mu rubanza?
Tuva mu rubanza ahubwo turakoze dushaka ubufasha. Zimana zirahenda akenderwa bankete gukora makete mu gihugu hari abatanga buhamya hose mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu.
Icyemezo cyafashwe n'abunganira Bandora bakava mu rubanza ushinjacyaha bagifata nko gusuzugura urukiko ndetse ubushinjacyaha bwo bukavuga ko kwivana mu rubanza kubunganizi ba Bandora bifatwa nko gushaka gutinza urubanza. Nyuma y'amasaha abiri urukiko rusuzuma ubusabe bw'abunganira Bandora bifuzaga gusubika urubanza, urukiko rwanzuye ko kuba abunganira Bandora banditse ibaruwa isaba gusubika urubanza bitabaho uburenganzira bwo gusiba urubanza kuko bari bazi umunsi n'isaha urubanza ruzasubukurirwaho. Urukiko rwanzuye ko imyitwarire y'abavoka babandora igamije gutinza urubanza maze rutegeka abo bavoka babiri kwishyura amafaranga 1,500 kuri buri umwe atayishyura mu minsi 15 agakurwa mu byabo ku ngufu za leta. Urukiko rwanategetse abunganizi babandora uko ari babiri kuzita biburanisha ry'ubutaha rizaba ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 7. Umwe mu bunganizi babandora Boniface Nizeyimana yabwiye Ijwi rya Amerika nyuma y'iki cyemezo ko mu gihe kitarenze iminsi 5 bazaba bakijuririye bazakijurira mu rukiko rw'ikirenga ngo kuko nta kuntu waca umuntu amafaranga mu gihe bavuga ko ikibazo kimubuza kunganira umukiriya we ari icy'amafaranga. Urubanza rwa Bandora rwari rwatangiye kuburanishwa mu mizi akurikiramo ibyaha bigera kuri 6 birimo icyaha cya Jenoside, gutegura Jenoside, kuyobora za bariyeri, guhagarikira interahamwe. Ibi byaha byose ariko akaba bihakana. Yazanywe mu Rwanda umwaka ushize avanwa mu gihugu cya Norvege. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta, turagushimiye kuri iyi nkuru.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi, abantu barasinzikazwa ubuzima, abanyororo bagapfira mu bumabohero kubera kutaronswa uburenganzira bwo kwivuza, abacamanza bakirengagiza gutunganyiriza abantu kandi amategeko atomoye. Ibyo nibishikirizwa n'abaharanira agateka kazi na muntu kuri uno munsi wahariwe kurwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Kubwa Furera Emmanuel Nakarutimana atwara umugwi w'igihugu wigenga ujeje ugategeka kazi na muntu amategeko ni meza ariko akenshi ivyagirize ni biboneka
amategeko niko ariho kandi amategeko ni meza hatabonetse umuntu yaba uwahohotewe wenyene canke ababibonye bashobora gushinga intahe bati ibintu vyagenze gutya kandi agashobora kuvyemanga n'imbere y'ubutungane bica bigora kuko ubutungane utegereza kuronka abagiriza n'abagirizwa ico kintu rero iyo kibuze ucusanga nabari bafashwe bava akabarekura kuko habuze ivyagirize.
Furera Emmanuel Nakarutimana ati ihohoterwa rya kiremwa muntu rirakogwa kandi rigakogwa n'abari mu nzego za leta.
Nibintu biba vyakozwe n'abantu bari mu nzego za leta caba igipolisi, abari mu biro by'iperereza canke abari mu vyintwaro canke abandi bakorera leta canke abantu babikoze bakingiwe na be nabo bantu. Mu gihe ababigiriwe canke ababibonye batabonye ko bakingiwe bikwiye. Ajango bubanguke kubishira ahabona
nayo uwaserukiye leta y'u Burundi yamenyesheje ko mu Burundi ibyo gukingira abasinzikarije ubuzima biteye imbere ati amashira hamwe n'abandi bagenduzi barekuriye gushika mu busho butandukanye. Yongera koko n'igitabo mana vyacu mu mwaka w'2009 gihana cyane abagiriwe n'icaha cyo gusinzikaza ubuzima. Ariko Armel Niyongere yari yaserukiye ishyirahamwe Rukristu rigwanya isinzikarizwa ubuzima rya kiremwa muntu avuga ko abari mu munyororo bagipfira mu mabohero kubera kwankigwa kuja kwivuza.
Abantu bari mu ibohero bakama basemerera ati turashaka kuja kwivuza ku baganga bakaruhariwe ngo ugasanga yaba ubutungane yaba abajejo mabohero ntibihuta barabaha izo mpusha. Hariyo n'abamaze kwitaba Imana bagapfira mu mabohero. mabohero urumva yuko ari ibintu biteye isoni mu gihugu cita yuko kiriko kiregereza ubutungane abanyagihugu ico gituma tuvuga yuko akamu dutera ari uko ivyo bintu byose biriko biraba leta izobibazwa
ikindi abamere niyongera ashira imbere nuko abacamanza batihuta gukurikiza amategeko ngo bahane aba basinzikaje ubuzima bw'abandi naho amategeko atomoye
hari abantu basinzikariza ubuzima hama naho dufise amategeko meza kugitaba mpana vyaha ariko tugasanga mu butungane abacamanza bashikiriza manza nibihuta baracimanza kugira bagiriza abo bantu bisunza amategeko asanzwe ariho meza yanditswe ugasanga bakiruhande kubera ubwoba kubera babona mwenga barashobora gukurikirana nabo nyene kubera kwa kutigenga kubutungane
ivyo bituma abanyagihugu babahotewe batihutira kuja kwitura ubutungane n'ubunyene amele niyongere
amadosiye n'abanyagihugu babahohotewe ubuzima kenshi batihuta kuja kwitura za sentare ninagenda kwitura sentare kwagiriza yuko ntahotewe ubuzima n'umukuru w'igipolisi wo mu ntara canke na mustanteri ugasanga ni ibintu bigoye cyane akavuga ati ivyo byose bikava yuko atabuhinga buriho bwo gukingira abo bantu
Furera Emmanuel Ntakarutimana ati biracagoye mu gihe ivyo gukingira amasura n'abahuye n'amakuba mwe nayo bitariho bigashobora kubangamira cyane cyane igikorwa cha wa mugwe yo kuvuga ukuri no kunywanisha
binagoye kuko murabona turiko turinjira muri iki gihe cyo kuja mu butungane uko bwiswe mu bihugu bivuye mu ntambara harimo na wa mugwe yo kuvuga ukuri no kurekoriranira urya mugwe rero kugira ngo ushobore gukora neza havuye mu kintu bisaba yuko icyo kibazo cyo gukingira abashikiwe n'ivyago n'abahohotewe kiba chatorewe umuti kuko nico kizotuma abantu bashobora kuguruka abantu bakumva yuko baremye ku mutima kugira ngo bashikirize ivyo babonye n'ivyabashikiye badatinya yuko irindi bararisubira kubagwako
iyo nama yari yatunganijwe mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wariye kugwanya isinzikarizo w'ubuzima rya kiremwa muntu ivyo bita torture mu rurimi rw'igifaransa Ibujumbura mu Burundi Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Tabita Mukamusoni kuri inkuru
Murumva radijwi rya Amerika Washington ndese mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikigo cyita ku bibazo by'uburenganzira bwa muntu cya hano muri Amerika cyitwa Lantos Foundation cyahaye Perezida wa Leta ya Israel Shimon Peres igihembo cyitiriwe Lantos Umunyarwanda Paul Rusesabagina huzwi cyane muri Cinema Hotel Rwanda nawe yahawe icyo gihembo mu mwaka 2011 yakurikiranye umuhango w'uyu munsi wabereye mu ngoro Kongere ya Amerika ikoreramo hano iruhande rw'ijwi rya Amerika Etienne Karekezi yabajije bwana Rusesabagina impamvu Peres yahawe icyo gihembo
Imbambo uriya uri iriya naribonye Simon Peres ari we president wa Israel akaba yaranabaye na perezida wa ibindi byinshi cyane bagiye berekana uyu munsi Simon Peres akaba yarabaye mu nzego zose z'ubuyobozi z'igihugu cye mpamvu yabonye kira gihembo nuko ari umuntu waharaniye amahoro ku isi akaba ndetse yewe yarahawe n'ikindi kindi gikomeye bise Prix Nobel de la Paix uyu munsi rero amaze imyaka ijya kuzura 91 nibwo yahawe umudari witwa Lantos.
N'umudari witwa Lantos bwana Rusesabagina nawe mwarabubonye hashize imyaka ibiri icyo uyu muryango Lantos Foundation witaho kugira ngo utangiye iki gihembo uyu mudari niki ukurikiza?
Umuryango Lantos ukurikira mu gutanga uyu mudari ukurikiza ubwitange abantu bagiye bagira mu guharanira uburenganzira bwa muntu ni koko nanjye uyu mudari naruhawe muri 2011 nanjye rero naruhawe muri urwo rwego kubera ubwitange bwo muri mikorine igihe nafashaga abantu bageze ku 268 guharana kugeza ubwo twese turusimbutse muri genocide yo muri 1994 mu Rwanda
Naho se murebye ibyavuzwe kuri uyu perezida wa Israel Simon Peres icyo bagarutseho cyane cyane mu bintu byatumye abona uyu mudari ni iki
Icyo bagarutseho cyane cyane ari nacyo cyagiye cyerekanwa mu picture nuko uyu muntu kuva ari umusore kuva yarukoka nawe ubwicanyi bwakorewe abayahudi ku isi yahise kuva icyo gihe ari umuhungu muto y'imyaka 20 n'indi mikeya yitangira guharanira uburenganzira bwa kuva icyo gihe yabaye muri mu mashyirahamwe menshi aharanira uburenganzira bwa muntu hanyuma aho baherewe na leta yabo mu 1948 ariyo leta ya Israeli nabwo yaba yagize uruhare runini cyane mu guharanira amahoro hagati y'abayahudi n'abanyapalestina.
Bwana Rusesabagina, ndibuka ko umwaka ushize Madamu Hillary Clinton wahoze ari sekretari wa leta wa Amerika yahawe uyu mudari. Murebye se nk'ubu mu byavuzwe muri iyo mihango yo gutanga uyu mudari, murebye ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu ku isi nuko cyubahirizwa ubu nuko giteye, impungenge mwa abaraho bagize n'izihe?
Ntabwo abarahangaha uyu munsi bagize impungenge, ahubwo icyabatangaje nuko iyo urebye icyo bita antisemitisme rwarwangano ruri hagati y'abantu, abantu bagenda iteka ryose basa naho bafata abandi bakabagira amashitani. Iyo urebye icyo kintu kirimo kiragenda gikura ku migabane yose hafi y'isi, mu karere kacu k'Afurika niko urebye no mu Burayi ubu ngubu icyo kintu kirakomeye, ndetse yewe n'ahantu muri Amerika kirahari. Ni nabyo berekanye mu byo bagiye berekana, kuko berekanye amapica, herekanwa amavideo y'abo bantu ubona bagiye bagenda bakuririza icyo kintu cyo guteranya no kwanganisha abantu bagombye kubana mu by'ukuri. Iyo urebye ugasanga nta kibatandukanye.
Ndabashimiye cyane Bwana Paul Rusesabagina, ni umuyobozi wa Paul Rusesabagina Foundation. Tuvuganye ari hano mu ngoro ya Kongere ikoreramo ahabereye umuhango wo guha umudari Perezida wa Israel Shimon Peres.
Etienne Karekezi, turagushimiye cyane kuri iyi nkuru, ugume kandi hafi utugezeho n'amakuru ya sport. Put your flags up in the sky,
nkuko mugenzanje Jeni yabivuze. Ubu naho Etienne Karekezi agiye kubashikiriza amakuru yerekeye amahiganwa y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ari kabera muri Brazil. Tumutega amatwi.
Urakoze Oriane Itangishaka. Tugane muri Brazil aho irushanwa y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mundiali ikomeje. Komite ishinzwe discipline ya FIFA imaze gufatira umukinnyi Luis Suarez w'ikipe ya Uruguay igihano cyo kudakina imikino mpuzamahanga 9 no guhabwa akato mu gihe cy'amezi 4. FIFA kandi yaciye amande angana n'ibihumbi 112 by'amadolari y'Abanyamerika uwo mukinnyi Luis Suarez. Uyu mukinnyi Luis Suarez yahamwe n'icyaha cyo kuruma umukinnyi w'inyuma w'Ubutaliyane witwa Giorgio Chiellini mu mukino wahuje ikipe ya Uruguay n'iy'Ubutaliyane ejo bundi kwa kabiri. Umukinnyi Suarez igeze guhanwa izindi nshuro 2 kubera kurumana mu kibuga. FIFA yatangaje ko uyu mukinnyi Suarez ashobora kujuririra ibihano yafatiwe. Muri uyu mwanya turi kumwe na Alain Patrick Ndengera ari muri Canada, akurikirana cyane umupira w'amaguru mu rwego mpuzamahanga. Alain Patrick Ndengera, wiriwe neza, uranyumvaho muri Canada?
Ndakumva neza bwana Etienne Karekezi.
Amakuru yandi urakurikirana mundi yarabirumvikana?
Ndakurikira cyane. Ubu niyo dukorera hano muri Canada no gukurikira uyu match.
Hanyuma Alain Patrick, urebye igi gihano FIFA ishyira mpuzamahanga ry'umupira w'amaguru rimaze gufatira umukinnyi Luis Suarez wo muri Uruguay, wowe wacyakiye ute?
Ngiye nishimye cyane kuko birakabije ibyo Luis Suarez akora cyane, kuko ntabwo ari ubwa mbere, ni ubu ubaye inshuro ya gatatu akora ibintu nk'ibyo ngibyo. Nkaba numva ngiye kuri njye rwose cyari igihano gikwiriye ku muntu ukora ibintu nk'ibiriya inshuro eshatu zikurikiranye.
Hari abantu bamwe basanga kiriya gihano cyoroheje cyane, ahubwo bumvaga ko uriya mukinnyi yagombaga guhagarikwa burundu mu mupira w'amaguru.
Guhagarikwa burundu ubundi ntabwo ari igihano bakunze gutanga cyane. Igihano nabo gitakabije bagitanze umwaka wo gucira kuri arbitre cyangwa kumukubita, babereka umuntu umwaka wose bagareka burundu ntago bikunze kubaho kuko bamagaritse amezi ane ashobora kuba ari make wenda ashobora kuma nk'atandatu kugira ngo wenda ngo ashake n'abavuzi kuko yabaye ku muntu gatatu warumana gatatu mu kibuga nuko ashobora no kuzongera n'ubutaha icyo baje ni uko n'abagenzi bakina bamushyigikiye nka kapiteni Rugano umukoci wabo Tabarezi ndetse na perezida w'igihugu cyabo cya Rugwe Jose Muzika avuze ko rwose nta kibazo cyabaye agasanga uriya muntu n'udahanwa bihagije ubwo tuzabonana iyo abantu bamufasha kujya kwivuza kuko ni ikibazo gikomeye afite muri we
wareba se ukurikirana cyane siporo Alain Patrick ishusho tuvuge nk'abantu bareba buriya mukino w'ejo bundi wa Uruguay n'Ubutaliyani bakabona umuntu yuriye undi muntu aramurumye ishusho bitaba ku mupira w'amaguru ni iyihe
ugira ntabwo ari ishusho nziza ku mupira w'amaguru kuko hari abana benshi baba bawureba bafata urugero kuri bariya bita ngo ni abasitari bakomeye ahubwo urugero abana batoya bakiziruka usanga bagomba kubaha ingero mbi zo kurumana zo kurwana bigeze no kuba kuri zine zidane nawe ari ukumbiye kubita umuntu umutwe materazi no mu ingero zigenda zigaragara ko zisura mbi umupira w'amaguru ariko iyo batanze ibihano bigihanukiye byerekana ko kubikora ari bibi ndetse ndashyize agomba gutanga ihano yihanukiye kugira ngo bya bintu bicike mu mupira w'amaguru
turagushimiye cyane rero Alain Patrick Ndengera tuvuganye ari Montreal muri Canada urakoze cyane
murakoze namwe bwa Metene Karekezi
nibyo kandi abakomeje kutwumva twabura ko mikino irimo kuba mu kanya mu itsinda rya D ikipe y'Ubudage itsinze Amerika ibitego kimwe kuri zero ni igitego kimwe kuri zero naho Ghana itsindwa na Portugal bibiri kuri kimwe gusa muri iri tsinda no kuvuga ko Ubudage na Amerika bikomeza muri kimwe cya 16 mu mikino izakomeza no kuvuga ko Portugal na Ghana biratashye nibyo
Etienne urakoze kuri aya makuru ya sport tugejejeho muracyari kumwe na Radio rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ubu rero tugeze kuri wa mwanya dutangaza ibitekerezo byanyu ibitekerezo by'uyu munsi byakusanijwe na Frederic Nkundikije Frederic mikroni yawe
urakoze Uriana nawe Eugenie utaramije ibiganiro twizeye ko abakunzi ba Radio rya Amerika n'isi mu wandanya gukurikirana inkino mpuzamakungu z'igikombe c'isi yose mwarumse kandi mwarabonye ivyashitse mu rukino rwari kuruhuza ikipe y'igihugu c'Ubutaliyani hamwe na ikipe y'igihugu ca Uruguay ku munsi wa kabiri igihe umukinyi wa ikipe ya Uruguay Luis Suarez yari amenyo umukinyi wa ikipe y'igihugu c'Ubutaliyano Giorgio Chiellini amakuru atangazwa avuga kandi ko utari bwa mbere Suarez arya amenyo wundi mukinyi wa ekipe ibangamiye ekipe yiwe abanywanyi bacu kuri Facebook baratubwiye ico biyumvira kuri ibyo bintu hamwe n'igihano umukinyi Suarez akwiye kuronka Vincent Agirati ni bamukure mwihiganwa kuko ivyo yakoze birakabije cyane Cyprien wewe Agirati bitewe nuko Suarez vyamunaniye kubireka nibamuvane mu bandi kuko nico gihano jewe mbona akwiye Jean Paul ati imikino ni kimwe mu bintu bihuza benshi abakinyi ndetse n'abafana baba bari mu kibuga ntibaba bari mu ishamba ry'abacengezi ati kuri jewe yarakwiye ibihano by'intanga rugero Damas ati aha ya Luis Suarez vyo ni hatari kabisa ati uravye neza ubona ko ari ibintu bimuri mwope ati jewe mbona rero kumufatira ibihano bazobimufatira ariko bazobimufatira gushika rya
urakoze cyane Frederic Nkundikije bagenzi mukundira dijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye uyu munsi bigaruke ngaha turashimiye Nelson Lopez na Fatuma Kalalali Masi bari mu bihingwa by'ivyuma ni Oriane Itangishaka mwari muri kumwe
na Eugenia Mukankusi tubashimiye rero kudutega amatwi tubararikiye n'ibiganiro byacu muza kumva mu gitondo ngaho mukomeze mugire ijoro ryiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.